Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabara mkije nchuti wa kunzi muteza matuku viganiro vizira dijuu ya Amerika risamina ni Washington DC mkirundi na mkinyarwanda. Nungira ndaba hikaze mkigani liwanyu munhara. Mwisi ya trumi numu nani mwrikume na jowe diani na hazwe zime zime mungingo hiji ndaba teguri.
Yotari kitu yeke na chitukie na gato kuko kusanzo tuzi yuko ninyu ma yotari ki senere mzama kumana zaha ishwara kugura matoza kuburuni.
Uyu ni Maître Armel Niyongere ari mu runanyi rw'abashingwa manza baburanira imiryango y'abarundi babuze ababo kuva muri 2015 yituye sentare mpuzamakungu mpana vya HCPI avuga ko kubona Burundi guhera rino genekerezo rya 27 dutakibarizwa muri iyo sentare ataco bitwaye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko tubanze tunyarukire muri Kenya aho umuntu umwe ariwe yasize ubuzima mu myerekano y'abatavuga rumwe na leta yazindutse irabera ahitwa Bungoma. Umutegetsi mukuru w'igipolisi muri ako karere yavuze ko uyo muntu yishwe igihe rwaruka rwari muri iyo myerekano rwari rwafatishije icamaso umwe mu bapolisi bariko bagerageza kuhurizamwo iyo myerekano. Muri Kenya amatora agira kabiri umukuru w'igihugu yabaye ejo kuwa kane yaranzwe n'itana mu mitwe ryabaye hagati y'abapolisi hamwe n'abantu bariko baragira imyerekano kano mu gihe bibanza byo gutoreramwo biri mu bisagara bigwiriyemwo abatavuga rumwe na leta bitigeze vyugururwa. Apolisi barashimyuka ibabaza mu maso bariko bashwiragiza abantu bariko baragira iyo myerekano muri quartier yitwa Kibera iri mu micungararo y'umugwa mukuru wa Nairobi. Bongera barashinga ibirindiro imbere y'ibanza byo gutoreramwo. Abantu bashika kuri 10 barishwa abandi 20 bakomereka mu migumuko yabaye kuno akane mu gisagara ca Ambo ni mu ntara ya ba Oromia muri Ethiopia. Nyuma yaho abajeje umutekano ba leta barashye amasasu ku bari mu myerekano. Umukuru ajeje kumenyesha makuru mu butegetsi bwako karere Gadiza Desalegn yabwiye ijwi rya Amerika ko abasirikare ba leta barungitswe yo mu gitondo co kuri no akane ari bo bagirizwa ubwo bwicanyi. Desalegn yavuze kandi ko bamwe mu bariko bigaragambya bace bafatwa n'agashavu nyuma y'urupfu rwa bagenzi babo baca baturira imiduga itari mike. Umuvugizi wa ambasade ya Leta Zunze za Amerika muri Ethiopia Nicola Barnett yavuze ko bariko bakurikiranira hagufi ibiko bibera muri ico gisagara ca Ambu. Abakozi b'iyo ambasade bakaba babujije kuja muri iyo ntara badahawe uruhusha. Radijugi Amerika muratukumva kuri FM 94 n'ibice 90 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatwumva muri mu Rwanda turabaramukije kandi turabaha ikaze muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ijugi Amerika muri rya nino ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com iradio mukunda iri no kuri Facebook. Amakuru amwamwe murayasoma kuri VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ngenda bahikaze kuva kuri no genekerezo rya 27 ukwezi kwa 10 u Burundi ntibukibarizwa muri sentare mpuzamakungu mpana vya HCPI ifise icicaro laye mu Burundi. U Burundi bwari bwarungitse urwandiko rwo kuvavanura niyo sentare itariki 18 z'ukwa 10 mu kwezi mu mwaka w'2016 iryo keteriza gushika mu minu ya CPI igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 2016. Amategeko agenga CPI avuga ko inyuma y'umwaka umwe ironse urwandiko ari igihugu cemererwa gusezerana nayo. Navuganye mukanya na Ernest Sagaga yahuza ari umuvugizi w'iyo sentare ambwira iki giye gukurikira.
Gikurikira no kuvuga ko Burundi buvuye mu masezerano ya Rome yashyiriho ya rukiko. Ubwo rero nuvuga ko itakibarwa mu bihugu igize rw'ikiko munabyaha rugira
hagati hakurikira iki ivyaha byari byarashikanywe mu minwe iyo sentare ivyariko birashikanwayo n'ukuvuga ko bitagikurikiranywe n'iyo sentare
n'ukuvuga ko iyo sentare itagifite ububasha bwo gukurikirana ibyaha ubundi ikurikirana bibera mu Burundi cyangwa se bikozwe n'abarundi nta ububasha bushingiye ku masezerano kuko nyiri Burundi butakiri muri urwo rukiko n'ibyo kigeze cyo kuvamo gusa nanone biturutse ku Burundi hari igihe Burundi bushobora kwemera ko urwo rukiko rukomeza gukurikirana ibyaha bya byakorewe mu Burundi nubwo bwaba butakiri mu muryango ntabwo bivuze ko urwo rukiko nta bubasha rwagira ariko ibyo byaturuka ku bushake bwa leta y'u Burundi ishobora gutumira urwo rukiko rugakomeza gukora amaperereza ariko bitabaye ibyo cyangwa se bidaturutse ku kanama kabone gashinzwe umutekano ku isi nta bundi bubasha urukiko rwaho rugifite rwo gukurikirana ibyaha bikorewe mu Burundi cyangwa se bikozwe n'abarundi
ako kanama ka ONU ko karafise uburenganzira bwo gusaba yuko iyo sentare ikurikirana ibyaha byo mu Burundi n'ubwo leta y'u Burundi itaba yabahaye uruhusha
nibyo nibyo ako kanama gashobora gufata ingingo gashingiye kuri chapitre ya 7 ijyanye no kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi ukaba rwasaba ubushinjacyaha mukuru w'urukiko kuba yakomeza kwikirana ibyaha bikorerwa mu Burundi n'iyo Burundi bwaba bwaravuyemo niko byageze muri Sudani nako byageze muri Libya ubwo rero urumva ko hasigaye inzira ebyiri y'uko Burundi bwatumira urukiko cyangwa se akanama kaoni kasaba urukiko kukumizo kora maturuza mburunda.
Ni tariki ishitse mugihe amwe mashira hamwe adakiranira izicharo vya politiki yari yaratanguye umugambi yise uwo gushikana imbere y'ubutungane bwa CPI igihugu cy'u Burundi. Ivyo vyaha barega igihugu cy'u Burundi iyo sentare izobandanya ibikorera ko canke ko u Burundi bwakuyemwa karenge ntibishoboka izo mushazi biri zivuye kuri ONU canke zivuye kuri igihugu cy'u Burundi zidatanzwe.
Zidatanzwe ntibishoboka no kuvuga ko igihe cyose Burundi bukiri mu bihugu byasinye ayo masezerano niyo bwaba bwarasabye kuvamo ariko butaravamo urukiko rufite ububasha bwo kubandanya bukora amaperereza abo bwakurikirana abo bwashinze ibyaha ariko mu gihe Burundi buvuye muri ayo masezerano ni ukuvuga ko hatabaye ubwo busabe mu butumire cyangwa se icyemezo cy'akanama kabone gashinzwe umutekano ku isi icyo gihe nta bubasha urukiko ruzaba rugifite kugira ngo rwakomeze amaperereza mu Burundi bikaba birangiye
no kuvyaha
bya Amerika bizafatwa nko gusinywa n'ibindi bigo byose bitari muri aya masezerano ya Roma
no kuvyaha byakozwe Burundi bukiri muri iyo sentare
kugeza umunsi Burundi burugiyemo ubwo nuko kubwo basha gurukiko burangira aho ngaho icyo abantu bagomba kuva nuko urukiko rukeneye ku gihugu rwaba rukoramo amatereviza rukorana narwo ariko mu gihe urwo iki gihugu kitakirimo aya masezerano urumva neza ko ntabwo rutegetswe ntabwo rugomba gukomeza gukorana n'urwo rukiko ubwo rero ko nta bubasha ku rukiko rwaho rugifite bwo gukomeza gukora amaperereza muri iki gihugu
ari nka hamwe ubutegetsi buhindutse ubwo butegetsi bushasha bugasaba gusubira kuja muri ayo masezerano ya Roma CPI ico gihe bwemerewe ivyaha biba byarakozwe muri uyo mwanya butarimwo ubwo butegetsi burashobora gusaba yuko iyo sentare ibikorekirana
ibyo birashoboka kubera ko ibyaha urukiko rukurikirana no kuvuga ibyaha bikorewe inyokomuntu ibyaha bikozwe mu ntambara na jenoside ntabwo bigera ntabwo bisaza mu gihe cyose byaba byarakozwe urukiko rufite uburenganzira bwo kubikurikirana ntabwo bisaza ubwo ko ejo neza ubundi hari amasaje leta nshya y'u Burundi ishobora gusaba gusubiramo amasezerano cyangwa se itanarindiriye gusubiramo amasezerano ishobora gutumira urukiko kuza gukomeza amaperereza cyangwa se gutangira amaperereza ku byaha byaba byarakozwe mu gihugu.
Ernest Sagaga mwahoze muvugira sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika mwakoze.
Murakoze namwe.
Nongeye kandi mvugana na Maître Armel Niyongere ari mu runani rw'abashingwamanza baburanira imiryango y'Abarundi yabuze ababo kuva muri 2015 yituye sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ambwira ko ivavanura rya CPI n'u Burundi atakinini rihindura.
Iyo tariki twebwe ntacitubwiye na gato kuko dusanzwe tuzi yuko n'inyuma y'iyo tariki sentare mpuzamakungu mpanabyaha ishobora kugura amatohoza ku Burundi. Dusavye rero imiryango yabuze ababo yuko yorema kuko turacizeye ubutungane mpuzamakungu yuko utazoreka ibyaha byakozwe mu Burundi ngo bireke guhanwa. Ubu rero dushaka kumenyesha yuko inyuma y'iyo tariki leta y'u Burundi izobibwirizwa uko gukorana n'abahinga bazoba kwagira amatohoza mu makungu ariko senari mu makungu mana vya irashobora kugura amatohoza kuva ivya vyakozwe 2015 gushika tariki 27 z'ukwezi kw'icumi kuvuga rero yuko abakoze ivyaha mu Burundi batoshiraga by'umuginyo ngo azokurikiranwa amatohoza azokurikirana kandi uzokwagirwa n'ivyaha azohanwa hakurikije amategeko agenga yose nare mu makungu
ikigiye kubandanya ku rwego rwanyu muri urwo rugamba muvuga mwari murimwo niki
kigiye kubandanya ko tubandanya twegeranya ivyemezo dusaba imiryango yabuze babo kubandanya yegeranya imitahe yabo kugira tunukire sonare mu makungu mana vyaha kuvya vyakozwe imbere y'itariki 27 z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka ariko ni vya bizobananya bikorwa tuzokwabandanya twegeranya gushikaho tuzoguma tudusemerera dusaba makungu yuko yotabaranya akurikirana abakora ivyo vyaha vy'ubwicanyi hanwa n'amasenari mpuzamakungu
gushika ino saha iyo sentare mpuzamakungu mwari mumaze kuyiha amadosiye angahe
twe tumaze kuyiha amadosiye arenga 1400 hamwe n'ibindi vyemezo amatemonyaje ajanye n'ingene ubwicanyi bwakozwe mu Burundi bukorwa n'inzego z'umutekano n'inzego z'igihugu
hari ico yari bwatanguriye kubikorerako
kuva mu kwezi kwa kane k'2016 yaruguriye amatohoza y'ibanze uburoho twese turarindiriye kugura amatohoza nyizina kandi turizeye yuko ayo matohoza azokugururwa vuba cyane
Amela niyongere tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze
tukivuga rero kuri iyo nkuru yo gusokora karenge muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI ku Burundi umushikiranganje w'ubutungane bw'ico gihugu ya Melorantine Kanyana ahejeje gutangaza yuko Burundi butobarizwa muri iyo sentare vyarangiye ariko ico bikoze Melorantine Kanyana yavuze yuko yagabishije ko kuva muri iyo sentare bidasigura gusasira indava ukudahana abajejwe intwaro umutekano n'ubutungane abahamagarira kurusha rizaho gukora bisunze amategeko banubahiriza agateka kazi na muntu inkuru rero dukesha umenyesha makuru yacu ibujumbura eloje wirika neza tukaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma abantu barenga 10 bari bakomeretse muri bo batatu bakaba baremvye amazu arenga 100 nayo arasambuka mu kambi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania vyatumwe n'imvura ivanze n'igihuhusi yaguye mu bice yo kambi iherereyemwo umenyesha makuru wacu muri Tanzania Pierre Claverny nkuru yashoye kuvugana na zimwe mu mpunzi ziri ngaho mu kambi ya nduta dukurikire inkuru ya duteguriye
abari mu kambi impunzi z'abarundi induta muri Tanzania bavuga ko imvura yatekeje ibintu yaguye ku mugoroba w'ijoro wo kuri uyu wa kane bemeza ko iyo mvura yarimwo umuyaga mwinshi n'igihuhusi bigatuma amazu arenga 100 yubakishije amahema aguruka ayandi yubakishije amatafari arabomagurika abantu 14 ubu bari mu bitaro kubera bakomeretse baguwe ko n'amazu hamwe n'ibiti nk'uko uyu yabibwiye ijwi rya Amerika
ibara rya guya amazi yabomotse na cyane bomutama gashika 38 ego nyambere habomotse amazu n'abantu bashika umunani bakomereka mbere harimo babiri bakomeretse cyane na zone ya kabiri harimo batatu bakomeretse ego kweze mu cyate ubwo bwo abantu abakomeretse bashika ku 14 bari kwa muganga batatu niyo barembye cyane basitukuye ko n'igiti cyaguye ku nzu nyine inzu kibagwako
ubona bavuga ko abantu basigaye bifumbereje kuko utwo bari bafise mu nzu twose twatwawe no muzurira w'amazi muri ivyo byatwawe harimo ibikoresho by'abanyeshuri hamwe n'udufungurwa bari bafise abenshi muri bo bace bihutira kuja gusaba indaro mu babanyi babo
imvura nyine irimo ibirozi ni kuvuga amazu ya setagwe ni zone y'indi bintu nk'ijana mu zone y'umunani ndungamiro yenu ni nyigo zimbere ego yaboma gwitse neshi ibiti na vyo birasida gurika nyene bimwe byadigwa ko ibindi bikagwa bikazihusha mugabo nyene abantu bari muri amazi nyene bari fumbereje kuko ntibagira ico bifuka ntibagira iki nyene abagize imana nyine ntibahitane bari ngaho nyine ubona bari kubarandura byatakiwe n'imvura nyine mu nzu ndani amashuri gusa uretse ko imvura nyine yana kuko nta madirishya barashyira ko ibitabo birabora iki nk'abo iyo yaguye batari hafi bo badusanga ibitabo byose byuzuye amazi
wageze inzu zimwe na zirasambuwe kandi zitaba zisambuwe
izo mpunzi zisaba uwo bishobora ko yobagarukira ko vuba batinya ko n'indwara ziva ku isuku rike zishobora guca zibafata ikindi basaba nuko bosanurirwa amazu kuko batagira aho bakikumusaya
abifumbirije rero n'ingorane dufite ni uko ishyiramwe ibyo kubaka diyarasira hamwe na ayarani baraduhegurukiye kuko bari bubatse inzu z'amatafari abanyagihugu barabasakarira n'amabati niyo baraduhegurukiye yuko iramutse igurutse ikava ko amabati asabye kugusanira ari guca baguha iki ari guca baguha itenti y'ihema naho nyine rero guca bitwara igihugu zihita nk'izitatu kugira uronke iyo tenti rero abantu barifumbereje gusa bariko barasaba indano nyine mu yindi mihana ahicutse ibyari bazobaha ayo makeredi cyangwa babaha ayo mahema kugira bagere ku nzu kuko n'amatafari yabomaguritse cyane urumva n'ibyo bahora bafungura byose byatikiwe ngaho mu mazu nyine baricaye barafumbereje kuko basaba ifungurwa mu mihana bisanye n'iyo ngorane
intare ya Kigoma iyo kambi impunzi z'abarundi iherereyemwo imaze iminsi irimwo imvura nyinshi hamwe n'urubura ku murwa mukuru w'igihugu ca Tanzania hoho i Dar es Salaam hari n'indege yakorotse kubera imvura nyinshi yatumye ikirere gihinduka Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika n'ikiganiro wanyu mu ntara bashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida mu gihugu cy'u Burundi 17 gusa nibo bashobora kuronswa imiti yo gupfupfa haza kwa muganga ibyo biharuro bigatuma Burundi buza mu kibanza cha kane uvuye inyuma mu bihugu vyitaho abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
Ibiharuro bitangwa n'abikurikiranira hafi abana bavukanye umugera 50% bapfa bakiri bato cyane kubera kutitabwaho muganga Thierry Nahimana twari gisata gikurikirana kikongera ikakira abagendana umugera wa sida mu bitaro byitiriwe umwami Karede mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura
umwana tarashikana umwaka n'inusu hari igipimo bita PCR iyo PCR nayo nyine ntiyamiboneka misi yose amayitifu arakunda kubura naho bikoregwa ni hakeya umuntu yose abashane cyane umwana avutse umuntu akamenya ko ya anduye canke atanduye yaranduye akaja ku mutikare ko nkuko mu vyigwa twabonye barerekana ko umwaka wa mbere hapfa abantu bashika ku rugero rushika ku bice 50% murumva ko igice c'abana bavukanye umugera bapfa kare rero badatanguye umutikare utamenye kare ko bagwaye ngo banwe umuti bizogora ko babaho
abana b'imiyabaga nabo bashima guhagarika imiti kumvo tubwirwa na muganga Thierry Nahimana
ingorane cyane nyamukuru abo bana baravuka gatera imbere mu myaka ugasanga kenshi abavyeyi birabagora kubabarira ingorane bafise umwana agatangura umuti ataramenya ubwenge akayibandanya atanguye kumenya ubwenge ibibazo bitangura kumubana vyinshi umuvyeyi akenshi biramugora ukuntu abimubarira uwo mwana yumva yatanguye umuti akagera igihe avuga ati sinzi n'igituma niko ndawunwa kubirikije n'imiti ujya nakatayinwa cyangwa ugasanga n'abana bavukana harimo umwe anywa misi yose undi nayo ntayinwa aho rero nico kibazo nyamukuru kinatuma umwana amaze kumenya ibyo ari byo akuze ahagarika imiti
icyo kibazo cyo guhagarika imiti ku miyabaga kirazwi mu runani rw'ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi Merci Izere n'icegera cy'umunyamabanga yamaho muri ugo runani
ibintu byose bipfira mu miryango muri babavyeyi batabwiza ukuri abana babo hakiri kare yego ni ibintu bigoye cyane gutahura no kwakira ko mvuge ndana umugera wa sida atari we byavuye kutazi ingene byaje iyo byaje bitanana Nico gituma rero nkatwebwe ugwaruka rugenda mbira wa sita tukamaze kwiyakira turahimiriza abavyeyi bafite abana babo abana babo bavukanye mbira wa sita ko bababwira abagiriwe amahirwe yo kuba bakifite abavyeyi n'ukuri turahimiriza abavyeyi babwira abana babo
Icyo kibazo cy'abana n'imiyabaga bagendana mugera wa sida cyatumye urunani aneka aneka rukaba ari urunani rugwaniriza hamwe mugera wa sida mu bihugu biri muri Afurika yo munsi ya Sahara ruza gufashanya na Leta y'u Burundi mu kugarukira abana n'imiyabaga bagendana mugera wa sida muganga Rondi no gashubije ase ari kuri urunani mpuzabihugu aneka mu Burundi
abana batangwa kugira ingorane bakiri mu mbanyi bakavuka bakandura ariko kenshi na kenshi uburyo bwo kuwapima ntibuboneke canke naho nababijeje bakavyirengagiza kwera bibaza yuko abana umugera utaberekeye na cyane cyane yuko mu ntango umugera wasiza twari tuzi yuko bawandura gusa biciye mu bikorwa mpuzabitsina.
Ugereranije Burundi n'ibindi bihugu byo muri Afrika, kwita abana n'imiyabaga byifashe gute? Muganga Rondino gasubije
mu Burundi nicatumye aneka yahashira umugambi nuko turi mu bihugu bine vya nyuma byo muri Afrika bifise abana baronka imiti gufufahaza bijya tugeranije nk'ikigo cyari cyakozwe na UNICEF mu 2013 cyerekana yuko mu Burundi abana 17% bonyene bagwaye umugera aribo baronka iyo miti, bisigura yuko hari ingorane ku bice byinshi uhereye ku gukingirwa, uhereye ku gupimwa, gushika mbere no kuronka iyo miti no gukurikirana.
Muganga Rwose Maria Noela ari mu mugambi w'igihugu wo kurwanya sida mu Burundi, nawe aremeza ko aragaze mu gukurikirana abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida, akanatubwira uko bagiye gukora.
Ivyo turabibona ku bakenyezi batijukira gupimisha imbanyi zabo hakiri kare kugira ngo bashobore gupimwa umugera wa sida baranduye, dushobore kubashira ku miti kugira ngo abana bibarutse bashobore kuvuka ari bazima. Ni ukubandanya gutegura inyigisho ku bavuzi bose kugira ngo bashobore kwitaho gusumba ababyeyi n'abana n'imiyabaga bagendana uwo mugera wa sida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2020 kugira abantu bose bazobe bazi yuko bagwaye hama bashobore kuja ku miti.
Muri aneka bavuga ko bagiye kubandanya bafashanya na leta y'u Burundi muri ugo rugamba nkuko bivugwa na muganga Rondino gasubije aserukirwa runani impuza bihugu mu Burundi. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Mama, hey mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows it's me, dumb baba, dumb baba. And I know you wanna touch my thing, yeah. I say Roja, Roja, pick it up, boom boom, da baby, Roja. Cause I say mama, pick it up, boom boom. Biggie money, show me love with your biggie money. With your busy body, you do that talk, I don't like it talking. Me, I want Gucci, Gucci.
Akaririmbo ni Slay Mama ku muririmbyi w'umunyarwandakazi yitwa Neza, asanzwe aba mu gihugu cha Canada. Ni kakanya rero duca tubatahiriza abanyu. Tukaba dufite Philbert wa mbere ku murongo. Philbert, amahoro ni ikaze?
Amahoro cyane.
Muherereye he?
Ikambi y'umutenderi muri Tanzania.
Ikambi ya mutenderi Tanzania havugwa Makiga Philbert.
Amahoro kabisa, namahoro kabisa.
Uhamaze igihe kingana gute?
Umwaka n'amezi abiri.
Umwaka n'amezi abiri. Iyo kambi yanyu yarigeze kuba ivugwamo ubwinshi bw'abantu, byifashe gute ubunye bashoboye kuronswa aho bacumbikirwa canke batwagwa mu yandi makambi?
Iko baragize abantu nibakeya kuba bamwe banahungutse bige bace batake kugurana bace basaba gukudu kandi ya nduta muri ta iri muri Tanzania nyene.
Eh, nawe ukazohunguka ryane?
Yewe. Eka bisa ni harage.
Eh. Eko nuko rero Philbert kabushaka ko tugutahiriza nduno munsi.
Ikamere ku babyeyi banje bari mu Burundi. Nabagenzi bari ino kandi ndakuba kuri bene wacu bamwe turi no mwiko niyongere meshake. Ubundi ifanije imbere feri. Kandi ndakuba kumunyeshwe kwigana yitwa Twisenge Alexi. Ndenda kuitwa Ndayishimiye Pascal.
Bose kabifurize kuno munsi.
Umutaga mwiza kabisa n'umugore wa mwiza.
Urakoze cyane gose Philbert ngaho mu kambi ya Mutenderi. Abarundi muri kumwe, utukino kiganiro ni rwanyu. Turarindirira ko muzamuraterera intererano ku biganiro bitandukanye tuba turiko turabatunganyiriza.
Ego.
Nyuma Filbert twakire Iranzi nawe Iranzi amahoro kandi kaze ku juri Amerika.
Na amahoro.
Muherereye hega Iranzi.
Ndi muhambe mu Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Mu kambi mu Rusenda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havugwa makinga ho mu Rusenda ga Iranzi.
Ah na mahoro nyene ubuke uretse gusa ko hari abantu benshi bahuye n'ibazo by'imvura.
Ah
bakiri mu sangara tete. Yego.
Ni yamvura yagwa mu ndwi ihera. Iheze.
Yego luna. Ego nuna nuna shapo nga jifasha nuna shari mpangara tete kwa kundi nye mwazi mbi.
Batababa bada rara hehe non.
Baya jiva hapinda arona wawani urumba ubuke kambi ya jeze kipu garabuga yuko. Kumusangi zime inu wabani warenga wa sanda kipindi urumba ni uwa kini wa chumi. Kando kia kuse nani kwa kito gana wafetu wa kini zao.
Na kundi tuko gida nukubihanga nukubwa gira komu okomera gira ngo ababije jobadzo bitorera umuti. Iranzu kabushaka kuna musi leo duchatu kutahiriza nde?
Na gomba po mhairiza adwe iranzi alu mwuchu mjango wanjo mburi mwuchu Japuhaiza na upi aranja, muri Finland, kubia kisi. Na shangazi wanje, ali muri Colorado, mre kazi.
Vosu katubi puliziki?
Oh, na iskuiza, kwa nukumbiago, mkubavu na mkubiago. Nime gisha nishi, kajisa, iba kuwa.
Urakozi na utungu tungani kwe?
Nuku, marakozi na mtu.
Murongo wa gatatu uriko Alexandre Alexandre amahoro muherereye namwe
Kigoma Tanzania
Kigoma Tanzania Mambo vipi huko Kigoma Tanzania
Salama
Havuguduki
Amahoro
Uri mu byashara canke? Akabura twumvise kaguye mu kambi ya Ndutanga ku Kigoma naho byifashe gute karaguye ha etro kononye.
Akabura karaguye ukayaga cyose.
Ukabusha kare ko dushatu gutahiriza nde? Bwa Alexandre.
Nimbona ni store. Ni Bujumbura. Hanyuma yeye ni na code. Akaba nuka Jean Claude Wigisha. Nuka kiyeri la tazira likomo.
Bosi ukabifuriza iki?
Nifuriza kurora ni.
Urakoze cyane gose. Ejo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Diane nahazimije turi kumwe kuri micro ikiganiro wanyu mu ntara ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu mushobora kutwandikira ico mwifuza ko tubashikira ko ico mwifuza ko tushimikira ko duhindura mucije kuri radio yacu @gmail.com Koga wose bazi guslinga bakobwa wose bafite class nimbo fitu mukogo meza kuri ya oya don't let her go mia wogo chigo chi afika ntiga si mega bayu bendi bendi ya kuja kwa madara si so kina kiwa siwa sali lore keji Nukuru nchuti bakunza kabarina mga haduche du sozele kigani ilwani muna haratuno mose mwe mga tukumviliza mga koze hayu kumbeleko duhanaga hindu kila ndaibuti majambo make kukuva kuigene kirezo gya mirungu wilinindu ukwezi kwa chumi Burundi utakibari jomise nare muza makungu mhana vya ha CPI abadi mashira hamwe na bashingwa manza waburanira imiryango y'abarundi yabuze ababo kuva muri 2015 yituye sentare mpuza makungu mpana vyaha bavuga ko ukwisokora ku Burundi muri sentare atakinini buhindura nayo mushikiranganje ubutungane mu gihugu cy'u Burundi Emil Laurentine Kanyana yagabishije avuga ko abazokora makosa batazoreka guhanwa ngo nuko Burundi butakiri muri CPI Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi twari kumwe tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu mutunge mutunganyikwe